iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika zamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga. Ku munsi wa kabiri tubashikiriza ikiganiro kiraba hanini ubuzima, ibibazo, amagara n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeni muri rusange. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Umutumire mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi ni Madame Muregwa Solange, akaba ari mu mashyirahamwe atandukanye mu Burundi, cyane cyane amashyirahamwe yo guteza imbere abakenyezi. Ahanini akaba yarihaye umugambi wo gufasha no kwitaho indero y'abigeme n'abakenyezi. Ni cyegera kandi cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Femme Intwari. Asanzwe ari n'umuvugizi w'ishyirahamwe ryitwa Fondation Femme de Jabar, rihurikiyemo abarundi baba mu mahanga, rifasha abatishoboye n'abandi barundi bari mu bisata bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Muri iryo shyirahamwe afise n'ayandi mabanga atandukanye. Madame Muregwa yaritabiriye ikoraniro ryabaye mu mpera z'indwi irangiye, aho bashikiriza ibintu bitandukanye byo gufasha umukenyezi n'umwigeme kwiteza imbere. Ikoraniro ryatunganijwe na Madame Denise Nkurunziza, umutambukanyi w'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Ikoraniro rigira gatatu. Reka twakire umutumire wacu Madame Muregwa Solange. Turagushimiye cyane ku kanya ufashe kukuganira n'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, nanje ndabashimiye.
Iri koraniro ryabaye mu Burundi kuva ku munsi wa 4, wa 5 no ku munsi wa 6 ryaritabiriyemo abakenyezi benshi batandukanye, haba abavuye mu gihugu hagati, haba n'abavuye hanze y'igihugu. Abo tubwira muri make bamwe mu bitabiriye icyo gikorane n'ukuntu cyari gitunganijwe muri make.
Murakoze cyane. Nk'uko mubivutse, twayitumaze iminsi 3 turi mu ikoraniro ry'abakenyezi, abakenyezi babonye bariko baraja Femme de Destine, bikaba ryari ryatunganijwe na Nyenicubahiro, umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu Burundi, nyakwigendera Nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Ni ikoraniro rero ritabaye ubwa mbere, kuko ubu twari muri 3e edition, yari rigize gatatu. Muri iyo myaka yose itatu iheze rero iri koraniro ryagiye riba, aho twatumira abakenyezi batandukanye bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu, amaprovensi yose akaba hari, akaba hari abakenyezi baserukiye abandi, aho i Bujumbura bakaba barimwo, abavuye hanze mu bihugu bitandukanye ko mwabivuze, bose rero baba bahari. Umwaka wose rero twaba dufite ibyo twiga ko uyu mwaka rero ugira gatatu, twarashimikiye ahanini ku mahoro n'ubumwe, amahoro n'ubumwe iteme igumye kugaruka kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu. Twarabonye kuko hakirezo kuba hari mu gihugu. Ibyo rero biri mu cyiciro twagumye tugendera ko kuri uyu muri iri huriro rigira gatatu twarimo ngaha mu Burundi.
Ijambo none nyamukuru abakenyezi bashikirijwe muri iryo koraniro ryavuga rite?
Ijambo nyamukuru dusubiye kuri teme ku cyivugo cya Femme de Destine, cyaravuga iti: Femme de Destine, rêve-toi,
Fakuhaji et Ajika, la consultation de la paix concerne. Timothy et Donel Kuraja, Haguruka, Girinege, Kumbati Amahoro, Vilakurava.
Parabonye, Yuko, Amahoro, Umutekano, Ugumle, Ari, Irinu, Vidava, Umking et Tueste, Adimo Gundi, Ekanuri, Hanze, Yuku. Kuko tudashobora gutera imbere ibyo bintu tutabifise ayo mahoro ubwo umwe uwo mutekano bidahari tudashobora gutera imbere nk'abakenyezi tudashobora kubona aho twoshika tutabanje kuronka ayo mahoro n'ubwo bumwe baratweretse kandi yuko abakenyezi gukingira amahoro gushyira amahoro imbere arivyo bidushikana mu iterambere rirama arivyo bidushikana ku byo twifuza byose kuko twarabonye ko muri kahise igihugu cyashyiye mu ntambara mu bihe bitandukanye bitameze neza mu gihugu ko ataterambere ryari gihari katabumwe bwari buhari ubu rero twese hamwe turumva ko amahoro ubumwe kuja hamwe ari igikorwa kituraba twese
turumva yuko nk'umukenyezi wari mu bafashije gutunganya iri huriro ry'abakenyezi warashikirije ibintu bitandukanye harimwo ukwisanzura mu muryango wobwira abashobora kuba batahashitse abataroze isaka ryo kukwashika ukwisanzura mu muryango mwaganire n'abandi bakenyezi bisigura iki
murakoze cyane kumusugira kwa kabiri w'ibikorwa jewe narumwe gutumire bari bantumiye nk'abandi bakenyezi uko dusanzwe twitaba dupatisipa muri inama n'ibi bikorwa bari bantumiye mu bandi bakenyezi amaro duca turajya mu bikorwa mu migwi etravangu tugiye rero mu bikorwa mu migwi groupe y'iwacu twakoreyemo ntegiteka ryo kuba mu barongo mu mugwi maze nshikiriza icegeranyo caguye mu byo abo twakoranye baguze mugabo turagishimangira turagisigura ku buryo amateme bari baduhaye ngo dukoreremo hari ahanini kenshi ayagaruka kuri ayo mahoro n'ubumwe mu bantu bari hamwe ubwisanzure rero mu muryango twarabonye yuko imiryango ariyo shingiro ry'igihugu igihugu burya kigendera ku muryango igihugu gihagarara ku muryango amasosiyete abagizwe n'umuryango iyo umuryango rero utameze neza iyo umuryango utari hamwe umuryango turavuga umugore n'umugabo kuko aribo ba mbere bakoroma infamiye abandi bakagira twarabonye rero yuko ubwisanzure mu muryango utangurira ku mahoro amahoro umuntu aba afise mu mutima amahoro ava ku mwana amahoro atava ku mafaranga atava ku butunzi atava ku byo umuntu afise ariko ya mahoro atangwa n'imana ariyo aza mu rugo akaza mu muryango maze hakaza ubumwe hakaza kumvikana hakaza gukundana hakaza umunezero hagati y'ababyeyi n'abana wa munezero ugasohoka ukajya no mu gihugu ukajya muri ubuvuzi dukora ukajya muri ayo masosiyasiyo turimo ukajyana ay'amahoro ukajyana ay'umunezero bigatuma ushobora gutunganya neza ibyo bikorwa uri kurakora cyangwa igihugu kigashobora gutera imbere kuko gifite abantu batekanye bari mu mahoro bari mu bumwe bari mu munezero
nk'uko bivuze mu mugwi wanyu wakoreyemo mwaraganiriye ku bijyanye n'ubumwe mu gihugu tubwire ibindi kuri icyo
twaravuganye ibijyanye no kwisanzura mu muryango turavugana ubumwe mu gihugu turavugana ibijyanye na justice stabilité socio économique ukungene ubutungane buca bugenda iterambere ukuntu rica ryifata développement durable intégré ukungene iterambere aho rica risimikira kugira ngo igihugu kimere neza turongera turavugana kandi yuko hari amahoro ibyo byose bishoboka indero y'abana igashoboka ubutungane ukungana turabona ko abantu aha mu Burundi n'ahandi iyo bavuze ko hari ubutungane ni uko abantu bose baba batunganirizwa cyo kimwe umuntu wese akaronka ubutungane bumubereye seho n'ibyo ariko ararongera n'ibyo ariko arakoreramo akumva ko atunganirijwe akumva ko ari mu gihugu gitekanye aho yumvirizwa hatarabwe ubwoko yaba intara byose bitarabwe akumva yuko ari mu butungane ivyo rero bishoboka hari amahoro twaravuze kandi iterambere ko rica ryoroha ugasanga abagwizatunga baraza ugasanga umudamu wese wo mufane de destine abo niyo ariko araja aragize icyumviro cyo kugira icyo akoze kuko aba abona yuko igihugu gitekanye turi mu mahoro n'umutekano aha mu Burundi wacu rero iyo ntambwe twarayishyitse ko ubu turi mu nzego nshyashya twitoreye amatora yaraheze twahura mu matora yaraheze turiko turubaka igihugu turiko turatera imbere iterambere mu ntara iterambere mu gisagara ibintu nyine turabona ko biriko biragenda neza kubera ya mahoro bwa bumwe inzego zihari ziriko zirafasha kugira abantu basubire hamwe kandi bibandanye bigenda neza
murakoze cyane ndumva ko mwashyitse ku bitari bike naho mubyo mwaganiriye utubwiye byari mu mugwi umwe bisigura ko n'iyindi migwi yari ifite ibindi byinshi nayo nyine yaganiriye ko ariko kandi icyabahuje cyazanye rino huriro cyari cyerekeye nk'uko babivuga mu gifaransa une femme de destin umukenyezi umwigeme w'imboneza mwotubwira muri make bimwe mu byasobanuye mu byasiguye icyo uwo mukenyezi w'imboneza aba haranira uko aba ameze muri make umukenyezi w'imboneza abateya
murakoze cyane umukenyezi w'imboneza ni umuntu yumva ibintu byinshi akavuga bike bikenewe ni umuntu agira umutwe munini wo kwakimira byose mugabo akagira umunwa muto wo kuvuga bito akagira amaso manini yo kubona kure akagira ubwisanzure muri ibyo bikorwa ariko arakora akumva yuko ubwiwe yihagaze ko yiyemeye mu byo ariko arakora batubwira ati abakenyezi iyemere twerekane ko dushoboye twerekane yuko iterambere ry'igihugu rituraba kera twari tuzi ko umukenyezi ari uwo kurima ari uwo kubyara ari uwo kuguma mu rugo ariko ubu tuguma tubona ko ibintu byahindutse ubu mu gihugu cyacu abakenyezi dufite ibice bishimishije leta y'u Burundi irongowe na nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye yarahaye ikibanza gikwiye umukenyezi ubu duhagaze neza turi ku kivi turi ku iterambere turiko turubaka ingo zacu na cyane cyane abana b'abigeme jyewe mwavuze yuko nkurikirana ibitsindero b'abigeme ego nibyo abana b'abigeme hari ukuntu kuko turabankaga tubereye ku kuntu bozo w'abantu b'akamaro mu gihugu mu ngo zabo twebwe nk'abantu baciye ku ntebe y'ishuri tubereye ko byose bishoboka ko ubukene atari bwo butuma umwana ataha ishuri ko ubukene atari bwo butuma ugenda kwita ku mugabo adashoboka ku muhungu adashoboka batwara inda z'indaro bari ku ishuri icyo cyose tukabereka yuko ubukene uba umaze kuburengana imbere usanga ari heza imbere usanga Imana yaraduteguriye ibindi nabo tukabereka ko bagumye ibanga bakiga amashuri bakajya mu nzego z'igihugu twarabahimirije ko ababyeyi bari hajya bari abantu bakuze bafite abana ariko baraheza amashuri yisumbuye turabahimiriza ati ntibajye mu gisoda bajye mu gipolisi barwanire igihugu kirarwanirwa bajye mu nzego z'umutekano kuko abariyo bariko barasaza bariko barakura bariko baragenda none bazogirwa horeve n'abandi ibyo byose biri mu bintu twabonye ko twebwe nk'abakenyezi femme de destin dutegerezwa kuraba igihugu cyose mu madomene yose tukaraba ibibuze n'ukuntu twoza turaterera kugira ngo dushobore gutera imbere
iri huriro ryarafashije cyane abashobora kuba bariko bariyumvira kuba abafamu lidera abakenyezi b'imboneza abigeme b'imboneza ariko kandi hariyo n'abasanzwe babari nuvuga ko namwe muri abo abasanzwe bari aba lidera mwebwe murarongoye inzego zitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye uri umukozi wa leta uri mu mashyirahamwe menshi mu kibano mu gihugu none zimwe mu nyigisho nk'umukenyezi asanzwe yarashyitse ku bitari bike mu buzima bwiwe no mu gihugu inyigisho zo gufasha mu iterambere ryawe nk'umukenyezi yifuza kubandanya atera imbere inyigisho waba wararonse wumva zari zihambaye n'abandi bameze nkawe zari nk'izi
twebwe ubwa mbere Jefferson Ruma narashimiye nyir'icyubahiro Denise Nkurunziza icumi kuko ari we yazanye iyo vizio iyo vizio yarayitanguye hari umuntu wese aragira iyerekwa ryiwe akaridevelopa akaryagura hama mu nyuma bigafasha abandi ariko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu muri mbere y'imyaka ibiri heze yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaragize iyo vizio aratwegeranya aradushyira hamwe kandi n'uburabona n'ibikorwa biguma bibandanya na mama Burundi dufise ubu byose bariko barabikorera hamwe n'abamama baguma baturongora n'abanyenicubahiro baguma baturongora batwereka ukungene twoteza imbere umukenyezi w'iyi minsi umukenyezi ataragira hashyitse jewe rero mu ihangiro ry'iwanje no mu bikorwa nkora ndumva yuko nzoturura cyangwa nzoharika mbonye yuko indoto zanje zo gufasha abakenyezi bakiri nyuma babakenyezi bari ku mitumba mitumba tuvuka ko mu ntara za ruguru yo tuva turafite abandi bakenyezi batagiti bakujya kuja mu mashuri turiko turabegera je personnel mandika ndabikora tubegera tubafasha kuja mu mashirahamwe biteza imbere tubereka ukuntu bashobora kuja hamwe wowe wize uri ngaje gucumbura ushike ku mutumba ushike hari bivuka uzobasangayo bariko baragira utuasosiasiyo duto duto tubegere tubegeranye tubereke ukuntu bagira amastati ukuntu bajana redokima mu gisagara gusinyisha ukuntu babijana mu ntara aho niho uri kurabagira icyo ufasha kandi udafasha umuntu umwe kuko ishyira n'umusangayemo abantu 50 ijana amajana abiri majana atanu ufashije abantu ku mutumba rero urumva yuko uba uri kurakora ikintu gikomeye nivyo rero nicuza nivyo vyigwaruka murumva yuko nabifashe mu minwe naranditse n'igitabo ndandika igitabo kivuga kiti nigeme kazoza kawe kari mu minwe yawe ako gatabo naragapakaje abana benshi b'abigeme ndashobora kubasigurira ibirimo ndagira de conference ngahe Bujumbura abandi barampamagana ndagenda mu ntara za Rubanza ndagenda za Ruhonge muri komine Muhuta turabona yuko abana b'abigeme hari ibintu rero bahaze rero nk'abakenyezi twe ndo turiko turaja twohaguruka umwe wese aragira icyo aterereye mu ntari wiwe mu komini wiwe aho igihugu cyose cyo mutu
murakoze cyane ahubwo nyine dufate kano kanya ko turonsa karyo yuko kutubwira yuko ufite icyo gitabo uwo tubwira ibirimo nk'uko bivuze ibyo wagerageje gufasha abigeme kumenya kugira ngo biteze imbere nawe nyine
ego tabona racanditse haheze imyaka ibiri kivikizwe n'amashapitre atatu na canditse imbere y'uyu mwaka kuko sinari navuze ko ndakivuga ko ni hamwe n'umuntu ari kuvuga aguma yibuka byose kivikizwe n'amashapitre atatu shapitre ya mbere icyo cya mbere cyaravuga umwigeme muri kangise mbega bigeme twakuze gute kangise narasomye ibitabo ndaja muri histoire ivyo nize ivyo nagize amarushashe ndabona ukungene abigeme habaha mu Burundi canke ahandi twakura twari tumeze umwigeme ko ari uwo kurima wo kuguma mugira muri historike y'u Burundi n'ibindi amashapitre igira kabiri iravuga umwigeme mwa kino gihe ubu alere actuele umukobwa agezehe umukenyezi agezehe murumva mu Burundi turi ku bice 30% ahandi mu bindi bihugu barafite ibirenze hariho n'abari munsi donc umwigeme mu gihe cya none ameze gute n'umuntu ariko aratera imbere n'umuntu ariko arejwa iwana abantu bariko bariga ndabumwe mwari w'abajournaliste muri hanze twe turi no mu Burundi turiko turakora ubu umwigeme rero afite intambwe agezeho igice kigira gatatu nacyo tuvuga ati umwigeme muri kazoza nguye nigene igihugu cyifuza mu myaka ita mu myaka 2020 imbere nivyo turiko turavuga ko tubahimiriza babandanye amashuri bige batere imbere baje muri izo nzego z'umutekano z'igisirikare era nta byabaho ariko urumva muri kazoza n'ubu biriho bashobore kuduza abandi bana bavukana niba uri umwige muri muri famiye iwanyu mwadite ushobore kuzamura abo barumunawe n'abo batuye bawe uri imfura jewe muri famiye iwacu ndi imfura nije nize abana bose tuvukana barize umuherereza ari muri kongere arahejeje imanite urumva naragize uruhara kugira abo bana indi bose bige urumva yuko ari uruhara nabigizemo nivyo rero twipfuza uwo mwigeme agacakura akaja mu gihugu uwo mwigeme akaza kuba itere kompeyi agatera muri muri peyi agaterera mu rugo rwiwe igihugu rero kikamerwa neza ko carose abantu baciye ubwenge baciye mu nzego no mu bikorwa bitandukanye
murakoze cyane rwose murakoze cyane ku bikorwa mubandanya mukora no kubona mubandanya murondera uburyo butandukanye bwo gufasha umwigeme n'umukenyezi mu gihugu reka muri kano kanya dufata akanya twumvirize igice gito agace gato k'ijambo umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza Madame Denise Bucumi Nkurunziza yashikirije muri iri huriro muri iri koraniro yakoresheje igira gatatu tuvuga ko yatanguye ijya mbere muri 2018 19 ubu rikaba ari barya gatatu reka twumve rimwe mu jambo yashikirije twumve n'impanuro zari zirimo kumbure n'icyo wewe ushobora kuba wararikuyemo n'abandi mwari muri kumwe
kuva na kera usomye inkuru za kera z'abatwitangiye imbere imana igomba gutanga amahoro mu gihugu ihagurutse umuntu bisigura ngo uwo muntu wazi ko ashobora kuba wewe uwo muntu ashobora kuba wewe ihagurutse umuntu ihagurutsumuntu bisomye nyene izo nkuru za kera za Israeli turabona hari yarahagurukije Dawidi Dawidi imani yamuhagurutsa arakiza mu kanya gatoya Abisirayeli abakiza Abafilisitiya kandi ari umwana mutoya w'imyaka yose yari afite imyaka ingahe 17 cumi n'indwi aragenda aragwanya Goliyati mu kanya gatoya Imana yamuhagurukije ari umwana muto harakantu wewe nanjye babakecuru tungana uko ubona ko yarushiriza kuduhagurutsa no kudukoresha umwana w'imyaka 17 Imana irinzi mukoresha natwe yo dukoresha reka ndabona karorero ku mukenyezi umukenyezi Imana yakoresheje ko muri mvuze Dawidi mwavuga ngo yari umusore mu nyuma yamukoresha ari umugabo mvuze Samusoni mwavuga ngo yari umugabo novuga Gideoni mwavuga ngo yari umugabo ariko reka mvuge umugore umugore Imana yakoresheje mu gihe Abisirayeli batari bafise umwami mu gihe cy'abacamanza hari umugore yakoreshejwe kumbure tudakunda kwibuka yitwa Yayeli mu gice cya kane iki gitabo cy'abacamanza mu gice cya kane usomye iyi nkuru ku mugihe muri icyo gice cya kane hari umugore yakoreshejwe yitwa Yayeli uyu mugore navugwa cyane ariko hajavugwa Debora wenyene kubera ariwe yari umucamanza muri icyo gihe kandi yari uvugishwa n'Imana ariko akavugwa wenyene ariko hari umugore kumbura atari afite icyubahiro ariko yakoreshejwe ibintu bikomeye arazana amahoro mu gihugu arahagarika intambara ari umugore umwe uyu mukenyezi muri icyo gihe nyine cya Debora Imana yamubwiye ngo bwira Baraki ahagurukane ingabo hari mu gihe umwami yitwa Yabina aje gutera Abisirayeli hanyuma Imana ikibwira Debora ngo bwira Baraki ahaguruka nk'umugabisha w'ingabo ahitane ingabo 10,000 aje gutera umugabisha w'ingabo wa Yabina yitwa Sisera hanyuma aragenda barahaguruka barajya ku rugamba bagiye rero kubatera bagiye guhangana oya Debora akimubwira Baraki ngo ahaguruke agende ku rugamba aramurahira ati singenda rero naho nahakunze nibutse iyi nkuru nahakunze ukuntu umuntu w'umugabo byamuteye ubwoba ati singenda wa mugore tutajyanye umugore amuhaye inkuru ati Imana ivuze ngo haguruka utware ingabo 10,000 uje gutera Sisera umugabisha w'ingabo zo kwa Yabina ugende kumutera caravuga ati ndakurahiye nkava ngaha tutajyanye tutari kumwe singenda na gato hanyuma Debora aramubwira ati yamaraje nitwajana turajana ariko nagenda kumenyesha yuko inganji igiye guca mu kuboko k'umugore uwo mugore rero yari Yayeli turajana baragenda bajya ku rugamba bagiye ku rugamba barahangana ya uyu Sisera umugabisha w'ingabo azana imikogote nyinshi cyane barahangana bajya ku rugamba hanyuma Imana kuko yari yamubwiye Baraki ngo nzoba ndi kumwe nawe barahangana Imana irabana nabo baraba ya mikogote barabatera ngo babatikirisha inkota bobo bakoresheje inkota ushigaho uyu mugabisha w'ingabo burya rero abantu mu gusindwa bagera ku mugabisha kandi ndibaza yuko mu rugamba babarondera shefu babazi yuko bakubise shefu ibyo ari byo byose ingabo zica zicika intege uyu Sisera arabona rugamba rushushe arabona yuko abantu bamuhereye ko ashaka ngo umukogote yiruka n'amaguru aragenda ashika ngo mu ihema ry'uyu yitwa Yayeli ashyitse muri rino hema aramusaba ati ndakwinginze umugeze Yayeli nawe ati karibu databuja karibu aramuhakaza aramubwira ati ndakwinginze umutuzi two kunywa inyota iranyishe kandi byari iby'umuntu yiri waragwana byari ibyo aramusaba utuzi two kunywa umeze ngo Yayeli yamuhaye amazi ati ahubwo sindaguha amazi reka ndaguha amata ngo ariruka muzanira icyansi cy'amata aragotomera acamuzanira ngo akira n'uwifuke yari arushe cyane acamuzanye ikirengeti aramufuka neza uwo mugore rero yari mu ihema ry'iwe intambara yari yayumvise yuko yarese hari umugabisha Baraki yuko bahanganye na Sisera intambara ari yayumvise umugore yari yagiye ku rugamba ariko yari umugore ateramiye amahoro n'iyemagiriwe Imana idufashe cyane kandi dushoboze guteramira amahoro aho tuzoba turi hose yari umugore ateramiye amahoro intambara yari yumvira ikiraba yari azi n'uwo bari ko baragwana wariwe aramubona je yiruka aramuhikaze ati yo urakaza wanjye azizanye aramuhikaze aramuhama amusaba amazi amuhamata aramuryamika muhajyama aramufutika n'ikirengete wacyo arasohoka simvuze ko ari byo uzokoresha wewe acara sobe kuyu mugore acara genda atora ngurumambo ikimambo ngo cha basingisha ihema urabona nkaya mahema ikimambo bashinze ku ihema bisigura ko gwa rumambo runini ngo cyafata n'inyundo wow ndisisera kubera n'uburuhe bw'intambara kubera n'inyota ubwo nyina mvuze cyakire acara tangura arasinzira nawe cyarafata gwa rumambo ngo ashinga ngaha mu mburugutwi afatani oya mugawe wewe unyumvise gusa ko yari umugore ateramiye amahoro yari umugore ateramiye muri icyo kimambo n'icyo kimambo ndakubwira ikimambo wowe uzokoresha acyo fata icyo kimambo n'inyundo aragenda mu mburugutwi arashinga nawe yari asinziriye arafata inyundo arahonda ngo gitobekeranya hasi acara ahwera
ako kanya nyene Baraki bari babonye inzira yajanye barakaza yiruka zayiruka avuga ati nta muntu acaravuga acaramutegera ahubwo ku irembo ati kanze ndakore kuri kurarondera ngino yose yaranezerewe uwo mugore umugore ahagaritse intambara ha yaranezerewe ngo ndakore kuri kurarondera ngo ndakore kuri kurarondera acara arinjira asanga arambaraye ngaho yamaze gupfa uwo yari umugabisha w'ingabo z'umwansi wabo uyu nyenyeri rero aba arahagaritse intambara yayirese mubiwabo mubisirayeli mubiwabo aba arahagaritse intambara
madame Muregwa turazi ko kenshi madame Denise Nkurunziza arakunze gukoresha bibiliya ni umuvugabutumwa arakunze gukoresha bibiliya mu gusigura byinshi iyi nkuru ya Yayeli yasiguye akagerageza kwerekana ukuntu umukenyezi n'umugeni akoreshwa inkuru yayo irimo bamwarayizemo izihe mpanuro na cyane cyane mu buryo abakenyezi n'abigeme bakwiye gukoresha ubwenge kugira bakize igihugu bongere baharanire iterambere n'amahoro mu gihugu iyi nkuru mwayumvisemo ibindi byinshi murakoze
cyane iyi nkuru nyamicubahiro Denise Nkurunziza Verande yadushikirije twese twarabayeviye turumva ko habayemo ubundi bwenge habayemo irindi kanguka turumva amastrategi amayeri uyu mukenyezi yayeri nyene yakoresheje kugira ngo ashobore gukiza igihugu ukuntu yari ateramiye amahoro mu bundi buryo uri kurabyanariza uri kurabisesangura ukabiraba na twarabonye uko abakenyezi dushoboye ibintu byinshi turashoboye gukita igihugu turashoboye kwica igihugu turashoboye guteza imbere igihugu turashoboye guteza imbere imiryango guteza imbere abana guteza imbere akazi tuba turiko turakora byose rero bisaba ubwenge n'ubwitonzi aha rero tubagira ati sindababariye namwe mugende gukoresha urumambo n'iyo nyundo ariko ndakubariye ikindi uza gukoresha icyo kindi rero yatubariye amasengesho yatubariye kwihangana yatubariye kujera amasitese kujera ibibazo ukamenya ukungene witwara nk'umukenyezi ni inkuru rero yatumye umuntu wese yirimbura avuga ati bwa bundi nanjye ndashoboye bwa bundi nanjye birya nubishobora nanjye nohaguruka noteza imbere sosiyete ndimo nohaguruka noteza imbere igihugu nakoresheje izindi ngufu zirezire ahubwo nkoresheje ubwenge n'ubwitonzi imana yampaye nicyo roje natahuyemo yuko dushoboye yuko bisaba kujya hamwe ugaca bugufi ugasenga imana kanikakurinkanta imana ikaguha intumbero y'ukungene ushobora kwitwara muri izo situasiyo burimo
twavuze ko cyane cyane yari n'abashize mu nzira yo kugerageza gusenga mu gutorera inyishu ibibazo bitandukanye muri rikoraniro aho baharitabiriye abakristo bonyene canke hariho n'ayandi madini kuko nabo nyene ibijanye amahoro ibijanye kuyobora ibijanye kuba imboneza nabo nyene girabaraba ni ikoraniro ryari ryatumiwemo bose
murakoze ikoraniro ryari ryatumiwemo abantu bose twebwe imana ha mu Burundi yaratubwiriye ubuntu kuko iguma iduha indongozi zuba nk'imana indongozi zisenga nyenicubahiro denise muramuzi turamuzi twese ni umuntu twubaha n'umukozi w'imana hariho ahantu yadukuye twebwe nk'abarundikazi n'ahandi yadushikanye jewe ubwanje pasonelma naramwigiye ku ibintu byinshi ndamwibwira ko gusenga ndamwibwira ko guca bugufi ndamwibwira ko impano nyinshi zimurimo nanjye ngasenga ati mbega mana nanjye birya wo bishoboza wo nkizizi wo nkizishaku wo nkiza ibinabiriya kandi imana yagiye ibinkorera ubu mutambukanye w'umukuru w'igihugu dufise umunyenicubahiro Angeline Ndayishimiye ndayubaha nawe nuko nyine aje atubahira uko tijasenga imana nimwubahe imana imana izo guha byose n'ubu mukenyezi witwararika abana bawe witwararika urugo urumva rero bakenyezi uko ari babiri bariko baratubera akaroro kadasanzwe muri historike y'u Burundi uko twagiye tubona abatandukanye b'ibihugu bakora mu Burundi aba bamama turiko turabona k'umugisha turiko turabona nk'intahe turiko turabona nk'ubuntu uyu we yitwa mama buntu urumva n'ukuri ubuntu bumwe burarenze kandi abakenyezi bagiye babakurikirana turiko turabakurikirana turabona yuko ari ibintu byinshi turiko turunguka nk'abakenyezi b'abarundikazi kuri aba babyeyi imana yaduhahaye
twibutse batwumva turiko tuganira ku ihuriro ryabaye mu ndwi iheze kuva ku munsi wa kane wa gatanu n'uwa gatandatu w'indwi turangije ihuriro Conference Internationale des Femmes Leaders ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza iryo huriro rikaba ryabaye i Bujumbura mu Burundi rero muri iryo huriro haraje amashyirahamwe menshi atandukanye haba ari amashyirahamwe yigenga inzego za leta baje bava mu bihugu bitandukanye baje bava mu bice bitandukanye by'igihugu ishyirahamwe rikorera mu Burundi ryitwa Rise for Africa rifasha ugwaruka mu gutegura kazoza kabo guhindura ibyiyumviro no kugira umuco wo kwikorera imigambi ryaritabiriye iryo korane naryo nyene nabo nyene rikaba ryariyobowe n'umuyobozi waryo Mademoiselle Marie Chantal Nzeyimana twaganiriye mu kanya nawe bimwe mu byo yakuye muri iri huriro mu kiganiro twagiranye natanguye ndamubaza icyatumye agira inyota yo kwitabira iri korane
murakoze cyane Ariane mu bisanzwe nk'uko mubizi sinsanzwe mba mu gihugu cy'u Burundi nsanzwe mba mu gihugu cya Norvege ariko nubwo nari hanze narakunda kumva amakoraniro yagiye aba ajyanye ni na Femme de Destinée naragenda ndabikurikirana nkabona ni ibintu binyeterereka cyane kuko ahanini bafatira kuri kuba Femme Leader rero uyu mwaka nagize amahirwe yo gutumirwa n'umuntu ari muri sosiyete sivile nk'umuntu asanzwe ari mu bikorera ibyabo rero jewe nkabaserukira ishyirahamwe Rise for Africa icyo gihe naragitabiriye nitabira nk'umuntu ari yikonsidera nk'umufamu lidere mugabo sinagiye mvuga ati ngiye guseruka nk'umufamu lidere ahubwo navuga ati ngiye nk'umufamu lidere yifuza kuba umufamu lidere koko yifuza guseruka no kumenya icyo umufamu lidere bisobanura icyo umufamu lidere akwiye gukora icyo sinzi ko twabyita mu kirundi umukenyezi aserukira abandi urumva ko ubwanjye navuga ati ndumva noba nogira icyo maze kugira ngo nanjye mbe umukenyezi aserukira abandi ariko havuga ati ndakeneye kumenya ibigenga umukenyezi aserukira abandi ndakeneye kumenya ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore kugira icyo akoze ngo aserukire abandi nk'uko bikwiriye mu nyigisho rero twagiye turiga hari byinshi twahakuye ubwa mbere no kuba naragize amahirwe yo gutumirwa hama nkahagera byanyeretse yuko n'ukuri mfise byinshi byo kuba nokora nk'umukenyezi aserukira abandi cyangwa nk'umukobwa aserukira abandi muri make baratwigishije inyigisho zitandukanye bakavuga yuko nimba turi abakenyezi baserukira abandi dukwiye kubyerekana muri kominote mu kibano aho tubaye mu ngo aho tubaye kandi dukwiye kugira abantu dufata ukuboko dukwiye kugira abantu dukwega tukababwira ati jewe mfite icyo nshoboye ntabwo bisaba uburyo bwinshi mu bikorwa ibikorwa dukora harabaho mu rukundo harabaho mu kwerekana umuco harabaho mu kwerekana akaranga k'igihugu harabaho mu kwerekana yuko duhagarariye igihugu kugira ngo dushobore guhagararira amahoro mu by'ukuri mu gihugu cyacu kuko abakenyezi n'abakobwa bafite uruhara runini kuko iyo bageze mu ngo baribaruka bakagira abana kandi abo bana bababera icyitegererezo umwana isoko akura avuga ati umubyeyi yanjye yambwiye gutya umubyeyi wanjye yanyigishije kugira uko kandi urumva ni ibintu bica biba ubukwegane ku bwanjye rero batwigishije yuko dukwiye kubihagararira dukwiye kubyerekana ntitwifate nk'aho umengo ntacyo dukwiriye ntitwifate nk'aho umengo ntacyo dushoboye kuko uruhara ni twebwe ni nayo mpamvu babitwibutsa si ukuvuga ngo hari abantu bagiye bibaza yuko hanini hagiye gusa abakenyezi b'abalideri ahubwo jewe kuvane natahuye yuko bashaka yuko tuba abakenyezi baserukira abandi nibyo baduhamagarira kuko bisa nkaho hariyo abiyumvira yuko utegereza kuba ushoboye utegereza kuba hari icyo wamaze gukora oya ahubwo bashaka yuko tuba abakenyezi baseruka b'abandi bagire icyo bakoze mu kibano cyabo yego
birumvikana cyane kandi ndumva ko ari impanuro zihambaye mwaronse kandi zikaba ari zishobora gushyirwa mu ngiro ku uwo ari we wese nk'uko ubivuze haba ari umuyobozi haba ari umurundi kazi asanzwe aba mu kibano none intambanyi abakenyezi abigeme babandanya guhura nazo mu bikorwa byabo bya misi yose cyane cyane byo kugira ngo bashobore no kuba izo ndongozi bashobore guserukira abandi byoba ari nk'ibihe mubandanya kubona haba muri afurika muri rusange cyangwa mu burundi
icyo kibazo sinzi ko nocishura ku bwanjye cyangwa nocishura nk'ibyo batwigishije ibyo batwigishije sinavuga ati ahanini nibaza ko nubivuga ku bwanjye nta kibazo
yego
ku bwanjye ati icyo intambamyi abakenyezi babandanya kugira ahanini ni kubura umwete manque de motivation donc turabura abadutera umwete ariyo turabura umuntu atubwira ati iki urashoboye kugikora akaba ari nayo mpamvu nashimishijwe n'inama nk'iyi n'amakoraniro nk'aya abaho uko biboneka yuko akenewe mu gihugu kugira ngo atwibutse yuko umwe wese uko ari bivanye utarabye ahava n'uko angana n'icyo ajejwe n'uwo ari we afite uruhara nk'ubwo bwoba ari buto rushobora guterera mu mahoro n'iterambere mu gihugu urumva ibyo rero akeneye wa muntu aguma atwibutsa iyo koraniro urumva ntabwo ayo makoraniro kenshi akunda kuhaba mugabo ku buryo koraniro ryarahabaye ku bwanjye ikintu cyiza intambamyi rero urumva iyo tutanywa se iyo makoraniro nk'aya aguma atwibutsa ngo atwigishe inzira dukwiye gucamo urumva ni ikibazo hakabaho rero kenshi n'iyindi ntambamyi ijyanye n'uburyo uburyo rero hari igihe umuntu avuga ati jyewe ndashaka gukora iki jyewe ndashaka kugera hariya ndashaka guterera muri kino gikorwa mugabo nisanga nta buryo mfite ubwo buryo nabwo none hari igihe butera ikibazo ariko nanone mu nama batubwiye ati ushobora kutifunga ubu buryo ugakoresha ubundi buryo bukeya ushoboye ari uburyo bw'umwanya ari uburyo bw'ubwenge ari uburyo bw'ikintu gitonya ubona ko ushobora no gufasha ahantu uri no mu muryango wawe nabyo ni ari byiza hakabaho ukutamenya kutaronka ubumenyi bukwiriye hakabaho natwe no kudashaka kurondera ubwo bumenyi ngo bushobore gutuma tumenya ibyo tutize kera ngo dushobore gusanga abadukuriye uwo nuba mbona afite icyo andusha ngo ndamwiyegereze ndamubaze ati ndega hano ubona wumfashe iki ubona nukora iki rero kutamenya na kone urateye intambamyi cyane mu gihugu turimo cyangwa mu kibano cyacu turimo hakabaho rero n'ikindi usanga gikomeye nk'abakenyezi cyangwa nk'abigeme kutiyemera manque de confiance kuri twebwe umwe wese avuga ati jyenda umukenyezi icyo nukora cyose igishyira kure jyenda umukenyezi icyo nukora cyose ntacyo cyumara jyewe ndi umukenyezi mfite amashuri make jyewe ndi umukenyezi meze uku jyewe ndi umukenyezi sindi mwiza jyewe ndi umukenyezi mba muri ubu bwoko uko kutiyemera kutaronka confiance uratuma kenshi abakenyezi bagira intambamyi yo kugira ngo ibikorwa byabo biseruke bigere kure ibikorwa byabo bigira icyo bikoze muri community n'ubwo igihe mukenyezi cyangwa umwigemeyo haguruka akavuga ati jewe ukonde ubundi n'ibyo nshoboye na moya zanje nkeya ndashobora kugira icyo fashije mu kibano urumva rero uze ntambamye zimwe je nizo nkunda kubona zikomeye utagira abantu badufasha utagira uburyo bukwiriye utagira ubumenyi natwe ntidushake no kuburondera hamwe no kutiyemera
urakoze cyane kimwe mu byo wabuze wavuze uti ikoraniro nk'iri riba ari nk'ikoraniro rijejwe ryerekeye ukwibutsa abakenyezi no kuguma babibutsa ibyo bakeneye gukora n'aho baba basanzwe babizi bwa bikabibutsa uruhara rwabo mu kibano no mu gihugu none intambanyi tukiri kuri iyo ntambanyi inyigisho zitangwa mu makoraniro nk'aya mubona aba jeune fille bazitabira ko ari bo Burundi bw'ejo ibikoraniro nk'ibi barabifata nka nkama mwabonye bazitabira
ku bwanje ngeze cyo ndabivuze ko aba abigeme turazi abenshi bagiye bitabira nabonye ari aba mama n'abandi bagiye babivuga abigeme mu by'ukuri twari bake abigeme ubona ati baserutse bari bake nkoresheje amaso mugabo sinibaza yuko abateguye iyo koraniro bisunze kuba mama ahubwo irashobora kuba ari kwa kundi kumwe navuga ati hariho kutiyemera ari igihe na twebwe mu bihugu byacu usanga hari abigeme biyumvira bavuze ati bavuze bati femme de destine bumva nkaho umengo ni umumama cyangwa bavuga ati aba femme leader akumva nkaho umengo uwo leader ni umumama kubera ko peut-être langage ikunda kwibagirana yo kuvuga ati yuko toute fille est femme bakunda kwibagirana yuko umwigeme aserutse burya ashobora kuba aserutse nk'umumama kubera yuko kazoza kiwe ari ako kuba umumama kandi kuri we hazobaho urubyaro ruzogenda rukurikirana abigeme rero ntibakunda kubyitabira sinzi ntibazitabiye ari benshi icyo gihe mugabo sinibaza ko ari ikosa ry'ababiteguye sinzi rero nimba nuvuga ati n'abigeme batashoboye kuza nko kuko hari n'abagiye basaba yuko petetse ubutaha mu nama zogenda zibahoza habaho nk'amanama y'abigeme gusa kugira ngo nabone bashobore kubategurira kuba babagidera beza mugabo abigeme ntabwo nababonye benshi nubwo bari bahari kandi n'ukuri inyigisho ntabwo zari zishingiye kuba mama gusa zari zishingiye ku mukenyezi muri rusange kandi umukenyezi bavuze umukenyezi haba harimo umwigeme nanze nkaba mbonaho n'akajyaho kuvuga ati abigeme barakwiye nabone ko basiruka bavuze abafame bavuze ati bavuze bati abafame de destine museruke ko n'umwigeme ahagarara mu bandi akavuga na jewe je suis une femme de destine bo bakwiye nabone kumva yuko icyo gikorwa kibaraba kandi ko iterambere ry'igihugu cyane gutera iterambere mu mahoro mu gihugu bimuraba yego
turangiza ikibazo cya nyuma mu byo wumvise mu byo wakiriye wari watugiye yuko wagiye uramenya byinshi ku bijyanye n'ubwo ruhara n'iyo titre n'iryo zina rya femme leader umukenyezi umwigeme w'imboneza kuri wowe none wabonye cyangwa wumvise une femme de destin umukenyezi w'imboneza aba ateye gute
murakoze cyane kuri icyo kibazo urumva ni ikibazo nanjye we deja kinezereza kuko n'uwo mbaza kiko wagiye muri ijya nama kuri wewe nk'umufamu de destine inyungu wayakuyemo ni iyihe kuri njyewe ubwa mbere inyungu nakuyemo inyungu ikomeye kuko banyibukije yuko igikorwa cyose noba nkora mu gihugu igikorwa cyose noba nkorera muri community caba gito ahanini kigaragaza cyangwa cyerekana yuko ndi umwigeme cyangwa ndi umukenyezi w'imbonezi kandi muri icyo gihe hari n'ibindi umuntu areka gukora akibaza yuko ibi akavuga ati ibihinye nubwo nabikora ntacyo bimaze mugabo mu nyigisho twahakuye bivuga yuko umwigeme cyangwa umukenyezi w'imboneza hariho ingendo akwiye kugenderamo hariho ingendo akwiye kwerekana aho abaye kubera ko abantu benshi baramuraba hariho ingendo ifatiye ku rukundo hariho ingendo ifatiye ku bumwe hariho ingendo ifatiye ku mwumvikano hariho ingendo ifatiye kuri honnêteté sinzi uko nabivuga ukabaho ingendo ifatiye kuri integrité ukuvuga izo ngendo zose n'igikorwa cyose kigenda giterera mu gihugu mu iterambere ry'igihugu ni ingendo yerekana umwigeme w'imbonezi kuko iyo umuntu akoze ibihushanye n'ivyo ni kwa kundi abagiye abaciye kubiri n'umwigeme w'imboneza cyangwa umukenyezi w'imboneza kandi bakavuga ko umwigeme w'imboneza ni wa wundi ategerezwa gutahura ko igihugu kimukeneye ategerezwa gutahura yuko aho abaye yaba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa hanze y'igihugu mbega mu kibano muri community iyo ariyo yose ategereza kwerekana ko ari umukenyezi w'imboneza agatahura ko kwiye kuba icyitegererezo ahariho hose agahera mu rugo rwiwe agasohoka mu kibano akagera akaba icyitegererezo mu gihugu warashaka akagenda no ku mugabane abari ibyo byose urumva ni ibintu byagiye bitwibutsa bivuga ati wa mukenyezi w'imbonezi haguruka werekane icyo uri cyo werekane icyo ushoboye gukora nubwo wokwerekana ukabwira umuntu umwe cyangwa babiri wereka yuko uri uw'imboneza ko biza bifasha igihugu ko biza biterera mu iterambere ry'igihugu ko biza biterera muri kazoza keza k'igihugu mu guterera amahoro mu guterera ubumwe mu guterera ubutunzi bw'igihugu tugaseruka nk'abigeme tugaseruka nk'abakenyezi b'imboneza mu by'ukuri kandi bikaboneka atari babandi icara muhira tukavuga ati jewe ni umukenyezi byo gusabira kuri oya hari amabanga menshi cyane cyane imana yadushinze yatumye tubaho kandi dutegerezwa kwerekana nk'umuco dutegerezwa kwerekana nk'abantu mu by'ukuri b'imboneza
Ego, mwakoze chane. Mwakoze chane goze Marie Chantal Nzeyimana, mwakoze wishahamwe Rise Africa, kufata kama kani kukugane nishu ya Amerika.
Mwakoze chane, na mwakuru una utumisi.
Mwuko mvunzi se madame Muregwa Solange uyurero mwigeme Chantal, Marie Chantal Nzeyimana, mwigeme awa mwijugu cha Norvege, na wengene ya showe kuronga kanjo kupita vira lihuriro. Mwira avyo mwiweje, mwona avigeme bijukiye cyanke babona akamaro mu mahuriro nk'aya bafata nk'ama inyigisho zivamwo muri rusange
murakoze cyane nagomba nzishimire uwo muvukanyi Marie Chantal Nzeyimana ucubona ko ivyo byo ari nkora mutima urumva yaritahuye aravuga ati jewe ndeke kuguma nicaye ngaha mu Burundi ni wacu irebe ari hanze kimugabo mu Burundi ni wacu tifo komenye iri kubera hakore potagira n'icyo akontribiwa urumva rero kuwe yakoze ikintu cyiza kandi cyiteka rero yavuze ko ashyira umwigema kimu ni byiza mu bigeme bakiri bato turabankuhaja wanashima muri iyi conference bari batumiye ko n'undi mwigeme rurangiranwa umwigeme Francine Niyonsaba yarashoboye gushikiriza ijambo navuga ati ibi bintu biraduhimba aravuga yuko ahimbawe n'ukungene inyigisho zitunganije hariho n'abandi bajone dame bakiri bato abana baheruka kuba marie umwana usanga mu jeune marie abyaye rimwe ugasanga yicaranye n'umumama w'imyaka 60-50 ugasanga yicaranye n'abamama bari hagati bamaze kubona byinshi mu gihugu ukabona yuko bose babikurikira bakurikira inyigisho avec intérêt bakurikira bakurikira babishyizeho umwete kuko twahera mu gatondo turi ngaho ugashyika ku mugoroba umunsi wa mbere biba ari ibintu biri byanoroganize bakadufungurira bakamererwa neza tukeshanja tukiga hakaba amaprojection hakaba ibikorwa mu migwi ukabona ko umuntu yahereye mu gatondo ari muri ibyo bintu gushyika ku mugoroba ari ibintu utakunze cyangwa utiyumvamo kenshi abantu bazi ko baca bagenda ariko nk'abantu basohoka ngo bagende twarabibwira na byose bigahera abana b'igenda tuko turatoziyondero kugira baze barahonyora mu kirenge cy'iwacu nk'uko natwe turiko turahongera mu kirenge cy'abantu banzirije imbere bagategura byinshi ku gihugu
kuri icyo nyine muvuze cyo gufasha abigeme zimwe mu mpanuro twumvise mwashikirije muri ikoraniro muri iri huriro ryari ku bijyanye n'indero reka twumve gato ibyo mwavuze ku bijyanye n'indero naho nyine
kamuhindero ya yindi zomugeza mu bigero ya yindi ababyeyi bacu baduhaye dushoboye gushikaho tugeze tukaba dushoboye kugira icyo dufashe kandi tukaba tutabamara maje amen
urumva ko mwashinze no kundero no tugira muri make ibijanye n'indero mwaganiriye ko navyo nyene byo fasha abakenyezi nabigine
murakoze no kugira mu bise nabivuze ki kuba umwana umunyindero kuva kiri mutoya mwana muvuge uzomorera ngo ni yashika mu windi ngo ni yashika mu munani oya muhindera kivu kakiri muto ukuri rukura mwedika uri kwa muhindero rupaso n'indero runo mukundisha ibikorwa mukundisha amashuri mukundisha igihugu umukundishe kwakira abantu umwana azokura abona uko ari kirumara mu muryango amaze kuba kirumara mu muryango azoba kirumara ku gihugu uko azoba yize amashuri azoba yaririnze zanda zindaro azoba yaririnze umugera wa sida azoba yaririnze inabiriya kuko umuntu akuze afite indwara cyangwa afite ibibazo ntacamarira igihugu ntacamarira umuryango niyo ndero rero tuvuga abana twobarera tubakundisha igihugu tubakundisha ibikorwa na cyane cyane abana b'abigeni kuko abana b'abigeni ni abantu bari sensible n'abantu ubuzima bwabo bupfa mu mwanya muto n'abantu gatoya sikose ubuzima buba bugiye abatwaye inda aba yanduye umubwira ugaca usanga uwo mwana ntaco aje kumarira igihugu cyangwa umuryango naho rero tuvuga yuko twoba amahafi
reka nongere nshyiremo n'izindi mpanuro kugira ngo dufashe n'abatari bahari nabo nyine bumve bimwe mu byo mwashikirije zimwe mu mpanuro mwarimo ufise kumbure nazo nyine wongere uzivuge ko ikindi mu mpanuro mwashikirije
abakenyezi baciye ku ntebe y'ishuri ejo twarabivuze ko genda ubasange ku gatumba ubateze imbere ubereke ukungene bategura udusitati ubereke ukungene bashobora gushika i Bujumbura bakaza kwa noteri amafitasi arabagireye ubarondere ukuntu muri minentere ubabagireye bitagoranye nicyo gituma bakurosa hajya ku mutumbi wanyu na hajya mu ntari wanyu ntari bitomati ziwa buriya zishorera azirime zipfe wewe wayize bagirire suzu basangeyo
urumva izo ni zimwe mu mpanuro mwashikirije mwubwira icyo mwongeye
yego murakoze n'ubu turabishimangira nk'abakenyezi twaciye ku ntebe y'ishuri twerekane icyo dushoboye twerekane valera ajute yuko umubyeyi yakwigishije icy'akamaro niwe wagenda hajya ku mutumba bavuge ati umwana wa naka niwe yadufashe iki gikorwa nta kintu kiryoshye nk'icyo rero ndafise ama asosiyasiyo nankaka ibanza n'ubu ndacayafise narabafashije ibintu byinshi ubu ngiye ku mutumbi wacu baravuga ati ibi ni Solange yabidufashije nti ukumva nawe uranezerewe ko wageze uca ukonsiribi wabo abantu bakarima umuceri bakimbura bakarima ibitunguru bakimbura uwakuragira ingorane y'ibihumbi bibiri y'ibihumbi bitanu byo kugura ikaye y'umwana iniforume amashuri yatangura ugasanga umwana yamuguriye iniforume ni ibyo dushaka kuko twoza kurirata ibikorwa icyo ushoboye icyo ufashije abantu ukujya imbere abandi muri ubwo bwenge imana yatwaye kuko ntidufise ingabire zimwe ntidufise gukora cyo kimwe ariko cyo tuzi ni uko umwe wese afite icyo ashoboye irisi yo guhaguruka ukavuga ati jyewe nterere muri iyi domene jyewe nkoriki anze ukuri umuntu wize mu buri kintu ufasha umuntu usanzwe ku gatumba nawe ukayiterere tubahimirize bashyira abana mu mashuri ibyo nabyo nisekeza twebwe tugenda kubwira abakenyezi ku migumba amashuri utize shira umwana wawe mu ishuri azoyige aho utashitse wewe umwana wawe azahashike jyewe ababyeyi banjye ntibize papa yize amashuri makeya mugabo yaradushyize mu ishuri araturera aratwigisha ubu dushyitse ku yindi ntambwe nibyo tubahugururero zikora nka naka mushyire mu ishuri ejo azoguteza imbere azokubakira inzu azokugurira imodoka azokugurira ikota kugurira igitenge urumama munezerwe kuko wagize suvi y'umwana wawe agashobora kujya mu ishuri
twongere twumve na zimwe mu zindi mpanuro mwashikirije
twakigize duce bugufi twumvire abarongozi niyaje imbere yawe ari ministre uri deje umenye ko agusumba umenye ko ari umushikiranganji nawe ukaba umudeje abana babigeme mu gisoda n'igipolisi abana banyu mufite ngaho reka kuguma mubabika mu nzu muvuga ngo jy'umwana wanjye ngazubakana na nato ngo bizogenda ubukungu mukobwa isoda ntiyogishobora ndakubariye ibyo tutabibwiriye hasi batozi iyo ndero mubumvishe yuko igihugu kigwanigwa bajya bigeme bavuze ati hariho udukoresho bakoresha ariko te ministre wa komerse ntari ngaha mubwana abonye abashikiranganji bagenzi biwe basabye ko texte bayikura ku itagisi yewe
urumva ko mwahimirije cyane kugira ngo abigeme baserukigwe abigeme mwarabavugiye abigeme mwarabahaye ijwi navyo nyene ni ibintu bihambaye cyane nuko mwabivuze no mu bikorwa bya vya misese turumva ko mubandane guhimiriza uguserukira abigeme turumva ko atari benshi cyane gose bari bashikiriye icyo kibanza iyindi mpanuro za nyuma twumvirize mbere yuko nazo nyene mugira icyo muzivuze ko
abadamu tumenye ibigezwemo abadamu tumenye gukoresha amatelefone abadamu tumenye koma itelefone ikora ntuyitunge ariyo kwitaba no kuzimya no kwandika mesaje no kubika oya tripota udekubure n'ibindi abana twaravuze ngo bazi ibintu byinshi natwe ngaharimo abadamu bakiri bato genda nawe wige umenye ukungene ushobora kuvugira kuri Skype amen umenye uko yashobora kuvugira kuri WhatsApp n'umuntu ari hanze ibyo twarabimenye mugabo genda ugire extra information kugira umenye byinshi bizotuma dutera imbere
ego icyonye mubo twashoboye kuvugana nabo bitabye ihuriro ikoraniro barakunze cyane impanuro mwagiye murashikiriza ariko na cyane cyane turangiza ikintu kiganiro mwokongera mukongera ko icyo muvuze kuri izi mpanuro mwatanze zerekeye ibihe tugezemo ubuhinga tugezemo muri ibi bihe bya nyuma mwarahanuye abigeme abakenyezi gukoresha ubuhinga tugezemo muri iki gihe
murakoze cyane mvuze turisha cyane mamuhereje ko icyo jewe nakivuze ko numva umengo ari ikintu gitanshikirije mugabo dushyitse hanze apres y'ibikorwa abantu benshi barankeje abandi barambwira ati harya wavuze jewe kijewe telefone ki n'ukuri kinanditse mesaje kiniyipfuye mpamagara umwana atihenda kabira kandi umuntu ariko arabimbwira ugasanga ni umuntu yize ni umuntu aciye ubwenge no muri sansiye ni abantu bari mu kazi ka leta ubu rero informatike ni ikintu umuntu ari wese yagerageza kuri nivo yiwe akara kominikasiyo akameliyora nk'ubu urabona wese uko turavugana uri kure namenye ukungene nkonekita telefone yanjye ndamenye ukungene ndaba ko rezo zirimo ndamenye ukungene ndayishaje tugafatana umwanya munini icyo cyose ndabikonja ko tukubwira ntibize kunshikira ko urumva rero nk'abakenyezi baba bakiri bato baba bakuze ni ukujyana n'ibihe ni ukujyana n'ibihe tukajyana n'iterambere tukajyana n'umwanya kugira ngo bya bindi byose dushobore kubimenya kugira ngo bya bindi byose dushobore kubitahura ubu murabona hari ikibazo cy'icyorezo cya coronavirus kenshi ubu amanama tuyagira ku mavidewo conference ubu tugira kaje niyo harimye tukajya ku mamenyere tugakoreraho tugashanja bamwe bose amazi yabo bagashanja bigaheza tukayindika tukavarida rodokima urumva rero naho barize ufite iyo nivo mugabo utarondeye kongeraho utundi tuntu ukajya kongera ukoresha twitter urashobora gusanga umuntu w'umudamu ni umufonksiyoneri yari ifite konti twita n'umubare n'ukuntu bikora n'ukuntu bifonksiyona mbega ibyo byo n'ibiki mugabo cyari ikintu twategerezwa kwihatira ko kugira ngo tujyane n'ibihe kugira tujyane n'umwanya umenye ukungene uturishanja ushobora no kuvuga ibyo bikorwa byawe uri kurakora kuko hari umuntu yamwe yavuze ati nawe wakora ipingana gute utazi kubivuga utazi kubitransmeta utazi kubyereka abantu biba zero tuzosumbwa n'ujya muntu akora utuntu dukeya akamenya kutuvuga no kudushyira ahabona abantu bakabibona bakabimenya natwe nk'abakenyezi b'abarundikazi n'abandi mugamu yo muri hanze mwarabaye avanse muzi byinshi natwe tuko turaraba rero ukungeze muri icyo gisata tuze turigisha abantu bamwe bamwe byo bari bekite ubu mfite swiva ndabigisha dukeya nzi nanjye hariya handi niga ibindi gutyo twaguma duhana ahantu ubumenyi
murakoze cyane rwose numva ibikorwa mufise ni byinshi cyane ibyiyumviro n'ibyizigiro mufise ku bakenyezi n'abigeme b'abarundikazi kumbure n'abanyafurika kazi no ku isi ni byinshi cyane turabakeje turabateye intege tubashimira kandi no gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika niyo bahari impanuro za nyuma impanuro mufise tusozera ikiganiro masegonda make ijambo ni rwawe
murakoze cyane ubwa mbere mbanje gushimira mwebwe mwebwe mwanyumviriye ko mwantoye bakenyezi benshi z'ukuntu mwakoze kugira ngo muntore ariko icyo rero ndakibashimiye hanyuma ikigira kabiri nacyo ndashimiye ababyeyi bacu indongozi imana yaduhaye umutambukanye wange n'icyubahiro kuri igihugu Angeline ndayishimiye ukuntu ari abamama bari ku kivi mama buntu ukuntu ari abantu bari hamwe
kugira ngo bashobore kuguma bateza imbere umukenyezi. Nkarangiza rero mpimiriza ntera kamo umukenyezi wese w'umukazi, umwigeme wese ahari, umwe wese abone yuko ikibazo cy'amahoro n'umutekano kimuraba. Ugitekanye tuzoba dutekanye. Ubu kiri mu mahoro, ubuzi buzogenda neza, amashuri agende neza, tubandanye dutera imbere. Twumvatire rero amahoro n'umutekano twarose ngaha mu gihugu. Hanyuma ngahimiriza abakenyezi kwiga kungura ubumenyi, bangahuri uwongere ikindi kintu ubone ko bishoboka. Ego nicyo nari ndangirije ko ndabashimiye cyane.
Ndabashimiye cyane gose madame kufata akanya ko kuganira n'Ijwi rya Amerika. Turabashimiye.